Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Dabahaye mwiriwe mwebwe mwese bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaje murano makuru yo kwa 99 ntwarante umwaka wa 2022 mudukundire tuyahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Igihugu cha Leteranira Demokrasi ya Kongo cinjiye icetse mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Felix Tshisekedi arongoye icyo gihugu yamenyesheje ko ibyo gufashanya mu rudandazwa bigiye gutera imbere. Mu mbohero amwamwe y'u Burundi havugwa inzara ifatiye ku ibura gifu. Abanyororo bakaba batunzwe n'ibiharage gusa muri akati Burundi basaba leta ufata icyo kibazo nka nkama kuko abanyororo atarabo kwicwa na kigoyi. Mu kambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania abasungusungu bafatikanije n'abapolisi barabandanya gutoteza impunzi z'abarundi mu gutemagura imirima yabo. Izo mpunzi zigasaba igihugu cya Tanzania kwitandukanya n'abo babisha bagahanwa nimba atari cyo kibarungika.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ana makuru tuyahere mu yavugwa mu karere k'ibiyaga binini binini. Repubulika iharanira Demokrasi ya Kongo yinjiye mu muryango w'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko hari kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 99 ntwarante umwaka wa 2022. Kibaye igihugu kigira indwi mu bigize uwo muryango kiyongeye kuri Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi na Sudani y'Epfo. Bikaba byabereye mu nama abakuru b'ibihugu igira ya 19 yabaye kuri uyu wa kabiri hakoreshejwe ubuhinga bwa none. Umukuru w'igihugu cya Congo Felix Tshisekedi akaba yagaragaje akanyamuneza ku izina ry'abakongomani. Yamenyesheje ko kubera urunani rw'ibyo bihugu hagiye kuba akarusho kadasanzwe mu by'ubudandaji. Dukurikire Felix Tshisekedi n'umukuru w'igihugu cya Congo.
Permettez-moi de vous remercier pour l'accueil si chaleureux, bien que virtuel, que vous avez réservé à la République démocratique du Congo en ce jour de son adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est.
Mungundire ndabashimire ukuntu mwatwakiranye igishika naho tutari kumwe mu maso muyandi twebwe abanyagihugu ba Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Kuri uyu munsi udasanzwe twinjiye mu muryango w'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko. Naremeza kuva kera ko uyu muryango wa EAC uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu byubahirizwa urudandazwa hagati y'abanyagihugu gusumba mu yandi mashyirahamwe yo ku mugabane wa Afrika. Ikindi mwomenya kandi ni uko ibihugu bigize uwo muryango bisanzwe ari ibihugu bibanyi dusangiye abanyagihugu imico imwe imwe indimi dukoresha. Ibice by'uburaruko, ubumanuko n'ubuseruko bya Congo bisanzwe bikorana mu by'urudandaza n'ibihugu bibanyi kuva kera. Aha rero byumvikana ko twamye turi muri uyu muryango kuva kera. Icyari gisigaye gusa kwari kubicisha mu nzira nyayo. Kuri ivyo rero, ku izina ry'abanyagihugu bo muri Congo, turanezerewe no kubona mutwakiriye muri uyu muryango. Ubu rero twiyumvamwo kuba abanywanyi babushitse muri rishyirahamwe ry'akarere ka Afrika.
Que la République démocratique du Congo accueille favorablement la décision de la communauté de l'Afrique de l'Est de l'admettre en son sein et se considère désormais comme membre à part entière de cette organisation sous-régionale africaine.
Abantu babiri bo muri zone Gitaba mu ntara ya Makamba bagizwa kunyuruza umwavu bari mu minwe y'igipolisi. Ifatwa ry'abo bagabo rije mu gihe harangwa ubukene bw'uwo mwavu mu gihugu cyose. N'inkuru tubaza Beni Axera Khan.
Abo bantu babiri harimo ujejwe gutanga ifumbire muri zone Gitaba ya komine Makamba hamwe n'umukenyezi ajejwe ububiko bwayo. Abo nibo baraye mu gasho k'igipolisi muri komine Makamba bafashwe n'igipolisi inyuma yaho abanyagihugu muri iyo zone bafatiye ifumbire mu bwoko bwa totahaza ingana igice c'itoni mu gaturuturu ko kuri w'Imana hari gihe c'isaha 9. Byose byagiye kugaragara igihe abadandaza baturuka ku mugwa mukuru wa komine Makamba bafatiwe n'abo banyagihugu mu gaturuturu bagomba gupakira iyo fumbire bayitware kuyidandaza. Amakuru ava ngaho mu barimyi akemeza ko bahisemo kuyirarira kuko barabwiwe ko yaheze n'abo basigarana amakenga kuko yari yapakuruwe babona. aho bakemeza ko iryo nyuruzwa bari barifatikanije n'abajejwe intwaro kuko ari nabo babararitse kutaha babasigurira ko ifumbire yaheze mu bubiko bakabibwirwa n'urongoye zone ariwe Prosper Nduwamahoro. Ibyo biruko mu gihe abarimye muri iyo zone abatari bake batararonswa ifumbire bakavuga ko bama babona iza ariko ikaza gutogwa n'abavuye mu yandi makomine badasanzwe baba muri iyo zone. Basaba ko hoba matohoza kugira bamenye abagumye bagurisha iyo fumbire yabagenewe bigatuma abenshi banacegwa gutera muri uno mwaka w'uburimyi.
Arakoze Beni Axera Kana inyuma y'imyaka n'umunyagihugu Simoni Bizimana wo ku mutumba Gisoro muri komine Cenda Juru y'intara ya Cankuzo agandaguwe abanje kuborezwa igufa. Abarundi n'abegereye umuryango wiwe baracarindiriye ko ubutungane buhana abakoze ico caha. Simo Bizimana yafashwe yagizwa ko yanse kuyandikisha amatora y'ukwemeza ibwirizwa shingiro muri Ntwarante umwaka wa 2018 mwisekeza SOS Torture Burundi bavuga ko ari karorero kamwe mu bundi burorero bwerekana ko ubutungane bw'u Burundi burangwa no kudahana ivyaha biba byakozwe nabo mu nzego z'umutekano canke abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ni inkuru twateguriwe na Trifine Kaniwabo.
Simo Bizimana yapfuye ku igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'2018 yari yafatiwe iwabo muri komine Cenda Juru intara ya Cankuzo igihe yagirizwa kuba yaranse kwiyandikisha ku rutonde rw'abazotora. Igihe yafatwa yari yabwiye abamufashe kukwemera kwiwe kutamwemerera kuja ku ntonde z'abatora. Ico gihe yari karasambishwa n'uwararongoye igipolisi mu ntara ya Cankuzo Commissaire Donatien Barandereka batazira gikoko afise ibiharuro vy'akazi OPN ubusa amajana 79.
Subira mu ngene wavuze.
Je naho te ugenda gute amuntu w'Imana etekerezo kugira iki kuja mu matora naho te ugenda gute. Yesu yaravuze ati munsi bamuhiriwe abo batoba hama baho ikugororoka muze muneze kuko impera tanya inyishi mwiki.
Simo Bizimana yahavuye acikana inyuma yo kuborezwa igufa n'uwo Commissaire Donatien Barandereka ari kumwe n'uwararongoye iperereza mu ntara ya Cankuzo ico gihe. Isekeza SOS Torture Burundi bavuga ko kubona iyo myaka yose iheze abakoze ico caha batarahanwa ari kimwe mu vyerekana ko ubutungane bw'u Burundi burangwa no kudahana. Eme Kwizera ajejwe kumenyesha amakuru muri SOS Torture Burundi.
Umuryango wiwe hamwe n'abarundi bose tubacaroreranye igishika ko abamugandaguye bazwi neza bahanwa bakabazwa iby'ico caha. Uburenganzira bwo gutora burya haba harimo n'uburenganzira bwo kureka gutora yabwirizwa kukingigwa umugo uburenganzira bwiwe. Iryo gandagurwa rero rya Simoni Bizimana hamwe n'ayandi mabi menshi yakorewe abarundi kuva mu 2015 birerekana ukuntu Uburundi bwizizwe n'ukudahana, burerekana ukuntu ubutungane bw'u Burundi budakora akazi kabwo, ukudahana kukaba ariko soko ry'amabi menshi akoregwa kiremwa muntu mu Burundi.
Inyuma y'umunsi umwe Simo Bizimana yarayacikanye, igipolisi cy'u Burundi ku murongo wa Twitter cyamenyesheje ko yishwe na malaria mbere gica gishirako n'urupapuro rwo ku bitaro mu Cankuzo aho yasandabiye. Icyo bikoze ubwo rupapuro nyene berekanye ko ibipimo byo kwa muganga byerekana ko ata malaria arwaye. Ibyo igipolisi cyashikirije bitegwa ivyatsi n'abaharanira agateka kazi na muntu hamwe n'abegereye umuryango w'uwo muhisi Simo Bizimana, aho bavuga ko ari urugeri rwo kugomba gukingira ikibaba abakoze ubwo bwicanyi.
Hari mutama yitwa Emmanuel Ndereraho w'imyaka 62 wo mu Gacimbiri Gisoro ya kabiri ni ku musozi Musave uri mu gisagara cha Kayanza yarayitavye Imana mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere buca ari kuwa kabiri mu buryo ariko budasiguritse. Nkuko abantu bo muri Gacimbiri babibonye babivuga ngo umukobwa uwo mutama yitwa Odette Ndayishimiye yarakomeretse cyane akubiswe icupa ry'ikidaji mu gahanga na muramukazi we yitwa Aline Kubwimana. Iyo mishamirano ngo ikaba yatewe n'uko Aline Kubwimana n'umugabo wiwe bari bagurishije inzu y'umuryango umutama yari yagabiye umuhungu wiwe ariwe mugabo wa Aline. Igihe cy'isaha zitatu z'ijoro bamwe mu babanyi n'umuryango ba Odette Ndayishimiye niho bamuherekeza kwa muganga, ariko bagarutse muhira basanze se wiwe Emmanuel Ndereraho yapfuye inkuru ku byerekeye urupfu rwo mutama ariko zidahurijwe ko na bose zivuga ko yoba yaguye hasi agatubwenge ku mvo z'uko yarababajwe n'ibyare bihejeje kuba ku mukobwa wiwe mbere ngo bigaca biba intandaro y'ubwo rupfu ari ne kubw'Imana akaba yaciye afatwa n'igipolisi.
Inzamba
tutandukire amakuru avugwa mu ikambi y'impunzi z'abarundi yanduti igipolisi cha Tanzania gifadikanije n'abasungusungu bazindutse baratemagura imirima y'ibitoki mu ikambi yanduta abarundi bahungiyemo. Abarundi bavuga ko agatotezo bakoregwa kabaye ndanse kandi ko batazi ico bariko baragira, basaba amakungu guhagurukira leta y'igihugu cha Tanzania kuko ari ituma ubwo bubisha. Inkuru ya Vanessa Muhiteka.
Ubwo bubisha bwasubiriye kwiyadukiza mu ndwi iheze aho abacuruza utuntu duto duto nk'ivyamwa imboga n'ibindi baburabuzwa ibyabo bikononwa. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri niho abapolisi n'abasungusungu biyadukije mu mirima y'ibitoke baratemagura bararambika. Umwe muri izo mpunzi arigana uko byagenze.
Ivyatumye mbere muri iyo ndwi iheze hari ku munsi wa kane ariko vyarabangamije no ku wa mbere bongera baratemagura gushika n'uyu munsi wa kabiri batemagura ibitoki n'ahandi mu ikambi ya Nduta. Ico tubibonamwo tubonamwo ko ari kimwe mu ngingo leta ya Tanzania yihaye mu gutoteza impunzi z'abarundi no kudashaka ko abarundi bicara babaho kuri ubu butaka nk'impunzi.
Izo mpunzi zivuga ko zitazi ico leta ya Tanzania zihora zigasaba amakungu n'igisata ca ONU kijejwe impunzi kugondoza iyo leta kugira ngo yubahize agateka k'impunzi.
Tuvuga ko ari iki gihugu kuko ababidukorera n'uburongozi busanzwe bujejwe ikambi, ubwo nabwo harimo makazi, harimo igipolisi, bagaca bakoresha abo bita abasungusungu. Rero ntituzi ico leta ya Tanzania iduhora twebwe impunzi z'abarundi muri iki gihugu, twagomba gusaba n'ukuri abajejwe agateka kazi na muntu abajejwe ishirahamwe HCR reka mbere uwo wese afise icyo yokora mu gutabara izi mpunzi y'umurundi kuri ubutaka bwa Tanzania kugira ngo adutabarize twebwe hano Induta. Turabona ko tutorohewe.
Dedia Inzamba ntitwashoboye kuronka uwurongo y'ikambi y'impunzi ya Nduta kugira ngo atubwire ico yoba azi kuri ako gatotezo gakorerwa impunzi z'abarundi.
Vanessa Muhiteka turamushimiye. Kibazo cike na gifu mabohero gifatwa minenegwe n'ubutegetsi ibyo bishikirizwa na Jean Claude Ntiburumunsi ajeje igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe Rukristo rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu ngo irikena rije ryiyongera ku kuntu inshuti zabo banyororo batemererwa kuja kuraba ngo babagemurire. Ntiburumunsi agasaba ubushikiranganji bujejwe ubutungane gufata ikibazo cabo bapfungwa bakagira icabo maze umuti ukaboneka.
Biragoye kumva ukuntu ikibazo nk'ico komeye kitaronka inyishu ikenewe kandi mu Burundi batwara igihugu bataravuga yuko hari inzara teye mu gihugu. Twebwe rero muri aka tumuca tubona yuko hari ukuntu ko gufata minenegwe ico kibazo kubatware ko kibazo co gufungurira abantu ni kibazo categerezwa gufatwa kikigwa n'ingoga eka mbere aba mu bikorwa leta yo kwihutiye gusumba ibindi ko kiba kirabuzima bw'abantu. Twe mbere dushobora kuba twiyumvira duti ivyo bintu cyuko fungurwa zibura byaba bifitanye isano na nuko dukunda kubona amasoko ya leta atangwa harimo akajagari harimo ni no kudakurikiza amategeko. Ubwo bukene bw'izo mfungurwa rero bwiyongera ku ngorane abanyororo bari basanzwe barimwo kuva haraciye imyaka ibiri batarekuriwe ko abantu bo mu muryango yabo baza kubaramutsa. Abo rero mu muryango mu bisanzwe yaho ribazanira utwo ushobora kubafasha ku byo leta isanzwe bagaburira ko navyo nyine byari bisanzwe ari bike. None ubu hoho urumva imiryango ntimenye ingorane abanyororo baba barimo kugira ngo baze kubasahiriza. Uwo bazaniye utwo bazaniye wowe ushoboye kuzana utwo byagemuriye wiwe ntamenya yuko byanamushikiriye kubera ko nyine by'uko batarekuriwe ko babonana. Twebwe rero ngaha twosaba ubushikiranganji bw'ubutungane kuko nibwo busanzwe buraba bijyanye n'amabohero ko uwo mubabaro w'abanyororo bugira uwabo kumva barazi kuntu inzara ibabaza bakakora kushoboka byose kugira ngo batore inyishu iramba kuri ico gorane ya miriko iragaruka buri kwezi buraburindwi umwaka wose ukarenduhera bari muri zongorane
komite nshasha inama nkuru y'ugwaruka ngo ibwirizwa guhimiriza ugwaruka mu bikorwa by'amahoro umutekano n'agateka kazi na muntu ico ni kimwe mu byo leta isaba abayobozi bashasha biyo komite harejo umushikiranganje Ezekiel Nibigira ajejwe ugwaruka yariko arashikiriza icesa abagize iyo komite umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi MIJEB uhanura iyo komite nshasha gukorera ugwaruka rwose co kimwe ata nkunzi canke ata mwana wa mama yo muri tuyibaze Raoul Nkengurutse
mu gihe ariko arashikiriza icese abagize iyo komite nshasha umushikiranganje Ezekiel Nibigira ajeje ugwaruka yabanje kumenyesha ko ugwaruka rugize ibice birenga 66% kw'ijana by'abarundi bose muri kino gihe ati ico ni kintu gikomeye cyane kuko ugwaruka arigo rufise ingufu kandi arigo Burundi bwejo ni naco gituma yaciye atera kamo abagize iyo komite nshasha gukora batiziganya ngo bateze imbere ugwaruka ngo ni naho n'igihugu kizotera imbere muri rusangi mu bikorwa bakomeye yabasabye harimo guhimiriza urundi gwaruka mu bikorwa by'amahoro n'umutekano
kugira ngo muri bijya biganiro bagiye kwama bariko baragiriranira n'urundi rwaruka gushika hariya ku mitumba amahoro n'umutekano bize imbere ibijanye no gukundisha igihugu urwaruka eka mbere nibijanye n'agateka kazi na muntu turabasaba kandi baserukire urwaruka baruvugire mugabo kandi ivyo bakora byose babikore mu rupfasoni rero nibabafashe babigishe babereke ingene bashobora kwitunganiriza ubwabo akazi kugira ngo ugwaruka rushobore gushinga ubuzi kandi bashobore kwibeshaho
umukuru w'umuhari mpuzamakungu w'ugwaruka rw'abarundi MIJEB Karen Kelly Inarukundo we bavuga ko iyo komite ikwiye kubanza kudoma kurutoke ku ngorane zihanze ugwaruka kugira bazitorere umuti arasaba ashimitse iyo komite kwirinda abanyepolitike bakunda gutwara ugwaruka mu bya politike akayisaba kandi gutwarira bose harimo ugwaruka rw'abarundi rwahunze igihugu
ubwanje no bahanura ko bobanza bakadoma urutoki ku ngorane zihanze ugwaruka rw'abarundi muri rusange iyo bari hose bakumviriza ibyo bagona kubabona kazoza k'igihugu nuko ako kazoza bagashikako MIJEB biratumiriye inama nkuru y'ugwaruka kwicarira ikibazo cy'ugwaruka rw'abarundi b'impunzi uretse n'impunzi iyi komite ku neza y'akazoza ku Burundi bagerageze bahuze ugwaruka ruvo mu migambwe itandukanye bamenye ko ari bamwe bagomba kubana kandi bagomba kubana neza nk'abarundi
mwomenye ko iyo komite ifize ikiringo cy'imyaka 5 umuyobozi wayo akaba ari Thierry Ingabire icegera ciwe akaba ari Aime Igiraneza umunyamabanga mukuru nawe akaba ari Hosine Gisene Gatoni
arakoze Raoul Nkengurutse n'ingaha duceye dusozerana makuru mwakoze mwebwe mwese mwari kumwe na Radio Inzamba agateka kawe Jean Marie Ndabashinze nje nabashikirije ano makuru mugire amahoro ngahe wanyu.